VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki 5 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Hariho abanyamwema benshi bakunze gufatwa kicwa, bikavugwa yuko hari abantu baje gucuruza ibihimba by'imibiri yabo. Hariho kandi nibindi tubona, harimo ibyo gucuruza nk'abanabigeme.
Uyo ni Jean-Baptiste Barirubonekeza, umukuru w'umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe agateka kazina muntu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimo kibazo cy'inyifato igayitse urudandazwa rw'abana mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi, hamwe n'ikibazo cy'imvura isigenya mu ntara Kayanza. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Urudandazwa rw'abantu ruribonekeza mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi, ivyo biremezwa n'urongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Akarorero ko mu minsi ya vuba nako muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke, aho kugenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka, harakana k'imyaka itatu kanyurujwe n'umuntu bibaza ko yashaka kuja kukadandaza, gatorwa inyuma y'iminsi itanu mu kinogo gipima hafi metero 12 nk'uko byemezwa n'umubyeyi wiwe. Ako kana nyina kavyara yemeje ko kavuriwe mu bitaro vy'abigenga ho mu Rugombo kuko kari kahamutse.
Yarakangagurika bwaye urugi akasharira ngo nimwugurure, baganga bavuze ko yakamye amazi mu mubiri. Mwana namubuze kuva ku munsi wa kane tariki 17 kumugoroba saa 10:30 turatangaza mu masengero umwana turabura. Nico kinogo twamutoyemo twarakiravyemo turamubura. Ku munsi wa gatatu tariki 23 niho twagiye twumva baduhamagara ngo umwana ari mu kinogo metero 12, umwana baca baramukurayo ca tumutwara kwa muganga.
Uwagirizwa kunyuruza utwana duto duto aho mu Rugombo yahavuye amenyekana azwi ku izina rya Jean-Claude Bigirimana. Ababanyi biwe bavuga ko yaramaze umwaka ataba muri ako karere. Amakuru avaho nyene mu Rugombo yemeza ko uwo Jean-Claude Bigirimana yaheruka gufatanwa utwana tw'uduhungu dutanu mu ntara ya Rumonge. Abo bana bafise hagati y'imyaka 10 na 12 mu gipolisi c'Inyamiramabi. Bavuga ko uwo mugabo yiyemereye ko yari yabatwaye abakuyeho mu Rugombo kugira bamudandarize amagi abavyeyi babo batabizi. Mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana bavuga ko nk'abana batwarwa hanze y'igihugu hari ababigiramwo uruhara. David Ninganza ajejwe gutanga amakuru anajejwe gukurikiranira hafi igisata cy'abana mu ishyirahamwe Sojepaye riharanira agateka k'abana aradomora utoke kuri bamwe bamwe.
Kagangura ugacuzanga bamwe twita aba notaire aciye yemeza ko uwo ari umwana wiwe, kandi mustanira atabanje kuvyemeza we wabizi abo twita abasepe batavyemeje. Ugacuzanga rero wewe uri kurakora iyo dossier wibaza ku mwana kwije ivyangombwa ubimutwaye atari se atari nyina. Urumva rero ko ari hagahaze mu buryo bwo gutanga impapuro mu gisata twita gitanga impapuro cha etat civil. Ahandi bisahugorania ni hehe? Ni mu gisata cha police, kuko biremezwa neze ko ata mwana aja bukimbibe adarekejwe n'abavyeyi biwe, kandi ko ata mwana ashobora kuronka urupapuro rwimwe twita passport w'inzira atari uko abavyeyi uko ari babiri basinye n'abo ari imfuvyi. Hariho conseil de famille, ni ukuvuga uwego rukuru rw'umuryango niko rwateza gusinyira uwo mwana.
Mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu ntibadeha ko hibonekeza urudandazwa rw'abantu mu Burundi. Urongoye uwo murwi Jean-Baptiste Baribonekeza aratanga ubororero bwemeza urwo rudandazwa rw'abantu.
Hariho abanyamwema benshi bakunze gufatwa kicwa, bikavugwa yuko hari abantu baje gucuruza ibihimba by'imibiri yabo. Hariho kandi nibindi tubona, harimo ibyo gucuruza nk'abanabigeme babajana mu shirashuzi. Kandi kindi kiboneka ni cyane cyane ibyo twabonye ku mupaka wa Tanzania, aho hariho abantu benshi cyane bakuze baza muri izo ntara bakaza babwira abantu yuko bagiye kubaronderera ubuzi kurokoka muri ibyo bintu. Ugasanga baba babeshe uburyo bwo kubarondera ko ama komisiyo bakaje gukoresha ingufu zabo badahembwa neza.
Jean Baptiste baribonekeza avuga ko abategerezwa gufata ya mbere mu kugwanya urudandazwa rw'abantu na cyane cyane abana ari nyamiramabi n'abavyeyi b'abana
ubutungane bwo shiramwo inguvu zikwiye buhabwa n'amategeko hanyuma abantu bakabihanirwa mwe by'akarorero ku buryo umuntu wese aba yarafise agatima ko gukora urudandazwa aheza akaboneraho akarorero akabivamo hakirikare iyo rero bishitse abo bakanye bagacanamwe bikomeye boteza guca mu buryo busanze butekanya n'amategeko harimo yuko inama y'umuryango ikorana gahanura ikabafasha kwiga ikibazo kijanye n'ingene abana bacamererwa mu gihe bavanye hanyuma sentare ifatiye kuvyo inama y'umuryango yahanuye ingafata ingingo zijanye no kubungabunga abana
intara zibonekezamwo ako karanda nkuko vyemezwa n'uwarongoye umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi ari gisagara ca Bujumbura intara ya Bujumbura intara ya Gitega intara cibitoke no mu ntara zo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze mu ntara ya Rutana komine Bukemba umutumba Butare hasubiye kwibonekeza urwaruka rw'imbonera kure rwegamiye umugambi uri ku butegetsi rutoteza abo badasangiye ivyimviro vya politike mu kubaboreza igufa amaze kwemanga ko bakubiswe ni batatu babiri muri bo barakomeretse cyane ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana.
Aho ku mutumba wa Butare ni kwibarabara ry'ikaburimbi rija mu ntara ya Makamba riciye muri komine ya Gitanga iri mu ntara ya Rutana nyene. Ni kuri uwo mutumba havugwa imbonera kure zagirizwa gutoteza abatavuga rumwe nabo mu vya politike. Mbaza umutima Honore ni umwe mu batotejwe n'izo mbonera kure ava mu gambo ya CNDD yo kwa Nyangoma.
Ntari mbonera kure niho bankubita aho hanyuma baraja ko barahura aho nari nambaye akakabutura ko munsi jewe naheruka ibintu be nivyo babigwanya umuntu kukubitwa imbere y'abana n'imbere y'abagore ari gusara umuntu w'umugabo bankuye muhira ntacho nari nzitse baca bankuraho bamanukana ku kaburimbi bangize intere ngeze ku kaburimbi baca barambira ngo bikinda ndo bikinda mu ibarabara nahasanze umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba ijambo yambariye ngo none wewe ngo abagabo bose ngo kugira ngo basubire inyuma ngo witegekanije iki je navuga nti je ntacho nitekanije je ngiye mbona bankura muhira babanza banki ibihumbi bitanu ndemera ibihumbi bitanu inkoni zindembeje baranka kuyemera mu nyuma banyaka ibihumbi mirongo ibiri naho yene nari ndembye baca baraza bampa igihano cyo kuva aho hantu nari ndyamye ngende ndakoma amashi bandabisha Butare ngo reka tumutware ngo turamukorerako ngeze imbere baca barambatsa babwira umugenzi wabo tubana yitwa Hamadi ngo mutware ngo uyu mugabo ngo umushikane muhira ngo two murungika wenyene ngo ntiyoshika muhira uyo Hamadi yaranshikanye muhira shika muhira navyimbye nakakamye umubiri wose biguma afise ku mubiri ngaha havuko yakashati ngo ndakwereke nta kindi wose wakuvuka.
Honore mbaza umutima tumubajije nimba yaragiye kwitwara yatwishuye ati
jewe sinari kujya kwitwara nitwara gute ko nari kujya kwitwara ku mukuru w'umutumba nawe bakaba bankubitabona turi kumwe ntihagari cavuga wumva najya kwitwara hehe.
Niyo nkuru Lambert nawe nyene aba ku mutumba wa Butare ava mu gambwe FNL itemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu
kinapfe ku rubanza yo mu Kiboga sanga ku Kinyarwanda ngo hariho bitwa imbonera kure sinzi mu gambwe wa CNDD wasizeho je ndumuntu zeye je natoye FNL kandi FNL ndishima narakubiswe ramburana kuba ko ngazi nikomeye je rero sinzi ko bakubita umugambwe sinzi ko bakubita umuntu sico bampora narababwiye ko mbe ku rubanza ntahova ku rubanza ya masaha harimo witwa Twisenge nabitwa nuwitwa namenye mwungere ngaho ambwira ntago tahamwe ijoro ya masaha ngo intwaro yahindutse ntago twara ngo nitwitwara je intwaro yari hari ubwambere ntayo nzi je narutse ubuvuba
Lambert niyo nkuru amenyesha ko yagiye kwitwara
naragiye kubitwara kwa Jojo zo nishibije zo ngo mavuga ngo rindira ngo nzoza kubirabira umukuru mutumba ngo rindira zobanza kuza kuri abantu urya mwakubita ngo twara rindira twara buze
abo bahohotewe barafise ico basaba
bo kwifata n'izo bakigenga runtu bakagubagahura uko bahora bakora apana kwica umuntu ngo base kugirane sinzi ko base kwinjira mu migambwe yawe ngira ico baduhora
jewe saba kweri ko boza barubahiriza gateka kazi na muntu je uwo mugwe mbonera kure kweri jewe ntakubesha aho ngeze aho tugeze twega abanyagihugunga n'ukuri twebwe kare mu misezi kwa tubaye n'igipolisi neza twe abasoda bariho mugabo bo bari hejuru y'abasoda je mbona ko umugwi wovaho tukabana nkuko twaba tubanye na kare
umukuru w'umutumba Butare ndabashinze Egide tumubajije ivyo vyizo mbonera kure yagize ati
kimwe navuze ni butunga ubusumbane burabandanya uwo muntu yaramenye abamukubise nibitware hanyuma aze atubwire mubere cyabona barengutse bizoje no kubisigura n'ubu ibyo byo nanirwa guza gusigura.
Emerusenge Salvatore mustaneri wa commune Bukemba tumurondeye twasanze ari mu rugendo mu ntara ya Makamba ariko ku telefone yagize icabwirijwe rya America
ugende ko nacitohoreza rengo mba gutohoza nombe urumva je mbanza gutohoza bwa nombirize imbuno imbano ikintu byagenze cyakwa byavuye ku kaborego urabane no haragura ibintu by'amagongo ko hari mu masafita bon turabana n'umukuru mutumba wa uwo mutumba umutumba butareho byabereye kugira ngo tuvugane neza ngo turonke inkuru y'imba nzo bikena hafi uko urumva byo bidagatukisha urumva mu gihe bo babigenda gucyo imbonera kurumva byavyo se naho zabazi hari sivyo babatumye
abanyagihugu bo ngaho muri commune ya Bukemba baremeza ko umutekano usanzwe umeze neza bagasaba ivyo bikorwa vy'imbonera kure ko vyo hagarara bakabandanya bibanira mu mutekano ibukemba mu ntara ya Rutana. Fidel Antoine Sabimana ijwi rya America.
Urakoze Fidel. Imvura y'isegenya yaguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mu makumi na mwamwe intara Kayanza yatwaye imirima myinshi cyane y'abanyagihugu na cyane cyane igiterwa cy'umuceri kirimwa mu myonga. Abanyagihugu bahaburiye imirima bavuga ko babayeho nabi cyane gose kuko iterwa mbumba rugo byatikiriye kandi ari vyo byari bibatunze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Turi mu mwonga wa Kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi Nkokoma rugabura komine Butaganzwa na komine Rango ziri mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mu isarura ryimirije.
Ahaye tukari mu muceri urabona waratwawe n'akajumpu twari twateyo kariko bakarasigaye twokwifashe karatwawe nyene. Nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwo tukarukira ko mafungura nabi nabura n'ibyo wibonera nta n'umuri mubona urabibona
no ku mutumba n'inkuko kuko rinovu ryamanutse riva ku mutumba kuko nabari barimye hakajumu karatwawe oya inzara yoyubu yarinjiye nani bindi kuko nka twebwe dutunzwe nakajumu uko kumutumba hakuru rero barakarimye ino mvura ica iragatwara ariho imyonga yuzuriwe nkuko
ubusabike
twebwe ababishoboye bo nyene boraba bakadufasha.
Iruhande yo gutinya inzara abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basavye mu mashyirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa cy'umuceri. Ubu mutama twamusanze aho acukura umusenyi muruzi akagoma rugabura komine Rango ku mutumba wa Rubungu na komine Mutaho ku mutumba wa Mushikanwa.
Umva he yaheresa munani ibinyusa hindwe aha yo kuri mutu kuri mwungu yu ni ukuvuga nti babo hakuno no haku abone imirima y'imikeri yatwawe imirima y'amasaka imirima y'intore imirima y'amashu byinshi byinshi byimbwa mu ngabyo nta kimwe cyaswe kuboneka ngaha aha ngaha ingore cyane cyane zababaye hari abantu bari bagiye gutora amafaranga y'ingurane hari amafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazwi ari basaruye umwimbu w'umuceri nabandi urabona kugira ngo bazibone ko aya amafaranga ngenda barabizokora urabona nk'umuntu hari uwo baha ibihumbi 50 60 80 abanyuma niwe yaronka 3 abo bose urumva kandi ni umwe ngo uyu abo bose urabona ingorane zashe zihabihe.
Komine ya Rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura. Umustanteri w'iyo komine Harerimana Suavisi avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko niyo myuzure asaba ko abagira neza babishoboye bubagarukirako.
Mu bisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igiterwa cy'umuceri cyari kigize iminsi kibasahiriza ariko heshuru haratwawe abo banyagihugu barifumbereje ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura irikiragwa neza inyuma y'iyo mvura abo banyagihugu babaye mu buryo bubayabaye bishobotse buza kubagarukirako kuko muri no minsi turabona naho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara ariko mugati turabona ko bashonje.
Imvura yaguye ikono na vyinshi cyane ni yaguye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo aho yaciye n'ibiraro bitari bike mu makomine yo muzindi ntara zihana urubibe n'intara ya Kayanza naho nyene haraboneka ibisigarira vy'imirima yononekaye. Aha twotanga karorero nko muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega na Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu mwonga w'uruzi Ruvubu mu Kayanza. Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya America.
urakoze Jean Bosco muri ko murabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda unaho ni wa mwanya ukiganira muri sanga twateguriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi kiganiro cimanze kugisata cingenzi mu Burundi umutumire Leonidas Habimana umuyobozi w'ibiro bijejwe ivyerekeye ruja n'uruza rw'ingenzi yavuga ko ingenzi mu Burundi zagabanutse ari Kongo zirabandanya kugendera u Burundi twategamye
nagenda bwire kugisata cingenzi kuva nko mu gihumbi cyo maje cya 193 cahuye ni bibazo bimwe bimwe bijanye no kudatera imbere cyane ariko inyuma yaho hakozwe ibintu bitari bike ico nka strategie nationale de développement du tourisme durable hagashigwaho amategeko agenga ico gisata mu bihumbi 2010 na 2 na 3 hakaja hinzego zikwiye gukurikirana ico gisata cingenzi kugira gishobore gutera imbere mbere nabantu nabagwiza tunga bakaba baritabiriye ako kamo leta yabateye ku guteza imbere ico gisata ibintu bikaba byaratanguye kuja imbere naho kino giye kiriko gituma ibihe ico gisata kitisa nica twinyima buke
nukuvuga ntabwo mukibona ingenzi zihagije nyinshi
tuvuge yuko ingenzi kuva dutanguye ibyo bikogwa ingenzi zagiye ziduga buhoro buhoro turamutse turavye nko kuva nko mu 2011 turavye nko kuri kuri aeroport internationale y'Ibujumbura twarabona yuko mu 2011 hari nk'abantu ibihumbi 50 turavye mu 2013 hari ibihumbi abantu ibihumbi 90 turavye mu 2014 hari ingenzi zirenga ibihumbi 200 murumva ko kicasa nikiriko kiraduga ubu byagabanutse gato kubera ibihe turiko turacamwo mugabo turiko dukora ibishoboka byose kugira ngo gisubire kinaguke
iyo muvuze ngo baragabanuka gato cyane ni ukuvuga ko nko kuri ibi bihumbi 200 birenga byo mu bihumbi 2014 ubu havuyeho nk'abangahe
ibyo byongora kubibabwira kubitigiri mugabo icyo tubona nuko kuva hatanguye ico je nita fièvre électorale ibintu bijanye n'amatora abantu baragize kubera amajambo tuvuga mesa amakuru turungika inyuma y'igihugu yaratumye abantu batinya kugendera u Burundi ariko n'ubu Burundi buracagende kuko na kino gihe turiko turavugana hariho abantu bari mu mahoteli hirya no hino i Bujumbura bakigendera igihugu bavuye mu bihugu bitandukanye
kuri telefone dufite Innocent wiriwe vuga cyane
mwiriwe cyane
ye ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndamukiriza umutumire
arakumva rwose
mwiriwe Innocent
mwiriwe cyane
ndabahe mwiriwe
je ndiko ndaraba kubyereke ni nk'intererano ndiko ndaraba kubyerekeye ingenzi ndakunze kuba ntembera mu gisagara cya Bujumbura cyane nkaca ahantu hamwe hakunze kuba hari ingenzi hateramira abantu nko muri za weekend ukajya nko kuri Tanganyika washobora kubona ko u Burundi babukunda cyane kandi bufite ingenzi nyinshi ziva imihingo yose urahumva havuga indimi zitandukanye ukumva yuko abantu bava mu makungu bagendera u Burundi uri kuratembera u Burundi ukaraba ahantu hari za tourisme ahantu bahari nk'ibibanza biratiro ibibanza byo kugendera bagendera bafite nk'ibintu byinshi barabamo wabona ko Burundi bufite ingenzi nyinshi bitagira uko zingana ariko uri kuraraba ubu kuvaho ibi bintu bitanguriye bibi by'imyirekano n'iki n'ibintu by'amagrenade urabona ko hari ibintu byinshi byagabanutse cyane ku bintu byerekeye ingenzi hari ahantu hamwe hamusanga umenga nta bantu bakihagendera uri kuraraba bashobora guca ku mahoteli amwamwe nko ngaha muri Centreville ugaca nko kuri hariho nk'amahoteli za Robuke za Rugaye hariho za Dorado zaragabanije abakozi hariho za hoteli amahoro zaragabanije abakozi kandi izo ziri mu hoteli zama zakira ingenzi cyane zaronka ingenzi cyane uri kuraraba ku rugero rw'ayandi mahoteli
none intererano yawe ni iyihe
uri kuraraba urabona
yuko
ingenzi zagabanutse cyane
kugira
rutagira uko rungana
Inosa none intererano yawe ni iyihese
Jewe intererano yanje ndavye intandaro ya byose suko mu Burundi tubuze ibibanza biratiro byiza turabifise intanda intererano no vuga nuko uyu mutumire yokwegera akegera aba bategetsi b'igihugu nawe nyene narimwo bakaraba icokogwa ari nk'ibiganiro bakagira ibiganiro n'aba bantu batavuga rumwe na leta kuko uri kuraraba iki bituma urabona harabaye imyiyekano
haraba
mu gutera magrenade
iratuma
ningenzi zishobora kuba zicazumva zitanezerewe ko
zoshobora yego Innocent turagushimiye yego turagushimiye rwose noneho duhamagare Désiré wiriwe Yego nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
Ndambere nabaza gashikiriza ko gifata cy'ingenzi mu Burundi ubwo kugaragaza karaba kahise kacu cyari cyiza
Yego
ndabwo kuri tujyanira hera niko ibintu bigenda biraturukaho kandi bagaragaza kugira uruhare rucanga ruri kugira ngo gitere imbere ariko bigenda neza
ye Désiré urakoze
murumva jewe numvirije Innocent agenda mushimire ku nterano yatanze ndabona ko ari umuntu agerageza gukurikirana igisata akabona yuko mu mahoteli aho twahora tugendera abantu benshi hari abantu bake abakozi bari bakora muri ayo mahoteli amaresitora amajanze voyage n'ahandi ibitigiri byabo byagabanutse ariko ico nagenda mushimiye ko nuko burya abantu tugwiza gutahura ikintu kimwe igisata cingenzi chama kigendana n'umutekano kigendana n'umutekano mu gihe abantu bagize ati umutekano ni muke abantu bacoje ati ico gihugu ntitukigendera abo bantu tuzubagenda turi bake aho re niho ncangaruka nkaja ku bihugu bimwe hari bihugu tuzi neza yuko hari ibibazo bijanye n'umutekano mugabo turabona neza kuri ivyo bihugu abantu babigendera nuno munsi bari ko barabigendera ariko turavye televiziyo tukuviriza ama radio twumva ko n'ivyo bihugu harimo ibibazo bimwe bijanye n'umutekano
mwatanga ingero
sabwe
mwatanga nk'ingero
twese turakurikirana ibibazo biri hirya no hino mu kigobe cy'Abarabu turumva ibihugu bimwe turazi Israeli ko atamunsi n'umwe wijana tutumvise ikibazo kihabaye turazi yuko abagendera jewe naragiriye ubuntu bwo kugenda New York turazi ibibazo biba bihari bijanye na banditisme
New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego
turazi yuko ushobora gusanga umutekano abantu bagenda bazi yuko batarara bataramuka mugabo igikuru ni ikihe nuko abantu bava muri ivyo bihugu bamaze gutahura yuko bafungura ivyamwa vy'ivyo babivye munkurikire umuntu yama asoroma icamwa cica bize murabona igihe muri Kenya haba ibibazo bimwe yuko abantu bisubiye ko ningoga bakarata igihugu cyabo baratse igihugu cyabo tukabandanya tubagendera natwe rico diko ndahamagarira abantu nuko batahura yuko ko tugira ibibazo n'ibisanzwe nta gihugu kitagira ikibazo nta miryango itagira ikibazo mugabo ko dutahura yuko turengera ibidutandukanya kugira ngo dusoromwe ibyamwa byiza ku gihugu cyacu mu gihe turiko tuvuga ko igihugu cyacu gifite ibibazo nibyo mugabo ko tuvuga yuko naho kipisi bibazo kigendegwa n'ikindi kigira kabiri ariho jengira nti kugira ngo abantu bafashe kugira ico gisata kinaguke mu gihugu nuko abantu barengera ibibatandukanye bagaheza bakarata igihugu cyabo bamaze kurata igihugu cyabo abantu bagasubira kutugendera uko bahora
ese bwana habona imana turavuga ingenzi zituruka mu makungu abarundi bo basura igihugu cyabo ku buryo bushimishije
abarundi batari bake nagenda bwe n'ukuri turiko turageza kumvisha abarundi ku igihugu cyabo kipisi ibintu bagwiza kuraba batazi izo navyo nsiko turabikora kino gihe ariko no babwira n'ukuri baragendera igihugu mu gihugu hagati kandi bakigendera ku bwinshi nuko abantu batabivuga nti umengo nti babona ko ari ingenzi mugabo n'ukuri ndemeza ntakekeranya yuko tugendera igihugu kandi tukigendera mu mbibe zose
niko se ko muri bo mwo kubabwira ibintu byinshi by'uburanga bashobora gusura bakaryoherwa bakanezerwa ni mubaha ingero
ndabaha karorero
jewe
ndakunda kugutemberera igitega umuntu aciye harya ku kibuga c'indege ca kera
cy'igitega
ntamenya ikibuga c'indege ca kera cy'igitega ntamenya yuko ku iburyo bwiwe hariho mize gitangaza harimo ibintu bidasanzwe abantu benshi batazi aciyeho akabumviriza aravuga ati mbega yemwe byagenze gute kugira mari imyaka yose ntagendera imizi ya gitega ngire ndabakariwe kuri Bujumbura murabona parike ya Rusizi ni ngahe iruhande y'Ibujumbura n'abanyabujumbura bangana iki bavuka Ibujumbura bageze mu myaka irenga 20 batazi ibyiza biri mu ntuze muri ico kiyaya ca Rusizi niyo parike ya Rusizi n'igitangaza aho niyo tuhamagarira abantu tuti menye itunga mufise découvrir au Burundi menye itunga mufise kugira mushobore kurirata ari nayo muri iyo ntumbero nakoze udutabu nise ara découverte du Burundi discover Burundi igituma nagakoze no kugira ngo nkangurire uwo ari we wese abo uri mu gihugu hagati aba w'inyuma y'igihugu amenye ubwo Burundi amenye ibice bimwe bijanye na n'igisata cingenzi ica kabiri twarashizeho site web Burundi www.burunditourisme.com twarashizeho kugira ngo abantu bashobore kuvisita site web yacu bayivisise babone ibyo bintu bakeneye kumenya mu Burundi ivyo ari byo
Melchior wiriwe
iriwe neza
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mu magambo makeya
yego ndaramukije mutumire
yego
Melchior ndabahaye mwiriwe
nje ikibazo fite nuko ari karavuga ngo turafite ingenzi mu Burundi nyinshi kubera uravye nta nk'ibintu biri mu Burundi nibatakaka kangenzi zinjira ubu kubera ije n'iyo ngumba abantu bapfuye none uwo muntu yo kwinjira mu Burundi avuye hanze yumva yuko abantu bagoma bafunyisi yose n'umuntu wahehe
urakoze radijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda igisata cy'ingenzi mu Burundi umutumirwa mukuru ni Bwana Habonimana Leonidas umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingenzi Office National du Tourisme
nagire n'ukuri ndababwire yuko uramusuravye abantu bahora bagendera Burundi uko bangana urabona kugabagabanutse urabona kubagabanutse kuko uramusuravye amahoteli amahoteli abantu yakira igitigiri cyabo cyaragabanutse uramusuravye abakozi bahora bakoresha abakozi babo barabagabanije ariko uramutse uravye ibindi bintu dufate indege zizana abantu mu Burundi zikongera zikabatwara ndamutse ndavye nka fly Dubai fly Dubai yahagaritse ingendo zazo mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere ariko
uyu mwaka
mu byerekana yuko ingenzi zihari ayo ma societe atwara abantu adahagaritse ingendo zabo haba hariho abakriya akura yakura kongera agakura mu Burundi akajana yajana
turagushimiye Thomas turagushimiye nawe mushinga na Leonidas Habimana kubibaza mu rekomo rashikiriza bijanye ni kibazo cingenzi ikagisata cingenzi mu Burundi mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse kandi ko twabwiye yandi makuru arimo urudandazwa rw'abantu wibonekeza mu ntara zimwe z'igihugu mu Burundi tukaba kandi twavuze ni ikibazo cy'imbonerakure mu ntara ya Rutana aho byibonekeza ko zasubiye kuza ziraturubika abanyagihugu batanze makuru yabo baravuga ukuntu imbonerakure n'ugwaruka rero ruri mu mugambwe uri ku butegetsi ruhohotera abanyagihugu eka bakaba basaba ko n'abategetsi bogerageza bakaraba ukuntu ico kibazo co turegwa inyishu maze ntibasubire gutotezwa nico timwe se mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruke ngaha tubone yo kandakana ko gushimira ingenieur yadufashe mu gabizuma hamwe na Innocent yadufashije kwegeranya ibiganiro ikiganiro twateguriye muri aka kanya mu kanya kandi mu masaha ari imbere muradusubira kutega amatwi mu biganiro byacu mugire mugoroba mwiza mwese.